muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanyije ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi namwe mu gitangura kudukurikirana tubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanje Fidel Niyongabo nije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya. Uyu munsi ni ku wa gatandatu tariki 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho muri iki gihe hasigaye amezi ari munsi ya 5 ngo mu Burundi hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu. Abakandida bameze kumenyekana bariko bashikiza imigambi bavuga ko izotuma Abarundi babizigira bakabatora. Umwe muri abo banyapolitike ni Yibizi Kefa arongoye umugambwe Sahwanya Frode Bunyakuri iragijyandadaye. Yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icatumye umugambwe ufata ingingo y'ugushiraho uzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ubwambere nuko ari umugambwe usanzwe ufise imigabo n'imigambi kumbure n'imbono ufitiye igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Burundi coba cubatse. Izo nazo rero bikaba bidashoboka yuko iyo migabo n'imigambi n'imbono dufite igihugu tubishira mu ngiro tutamanje kuba turi mu ndego ifata ingingo. Nico gituma muri iyo nama twapfunditse yuko tuzokwitaba amatora yose, amatora y'umukuru w'igihugu, amatora y'abashingamateka, amatora y'abakenyezamateka, amatora y'abahanuzi ba komine, amatora ku mitumba, kandi tukaba twizigiye yuko Abarundi bazoshima imigambi yacu bakadutora tukayatsinda.
Mu majambo make, iyo migambi ni iyihe imigambi yotuma abanyagihugu bizera umugambi wanyu?
Imbere y'uko kumbure nababwira imigabo n'imigambi mu nkundire gato, nababwire inkomoko yayo. Ubwa mbere tumanza kwihweza ibirindo nyamukuru Urundi bwagiye buracamwo, urabona ko mu myaka 60 Abarundi bari bafite ikibazo nyamukuru cyo kwikukira kugira ngo bitunga igihugu cyabo. Hanyuma mu myaka ya 90 Abarundi babona yuko hakenewe demokarasi, barashiraho ibyerekeye intwaro rusange amatora yaba mwarabonye zakurikiye. Mu nyuma rero kubera izo zakurikiye byo byatumye n'uko inzego z'umutekano kwivuna abasi zidapanze neza, nyuma y'amasezerano y'Arusha n'amasomo y'intambara harabonetse inzego zihumuriza bose. Ni ukuvuga yuko twebwe tubona duti Abarundi amaze kwikukira bakamaze kuba bishaye inzego bice matora, hakaba hariho inzego z'umutekano zihumuriza abantu bose. Uyu munsi ikibazo nyamukuru tubona kihari, Abarundi bahanzwe n'ubukene, Abarundi bahanzwe n'ubushomeri. Nicyo gituma intumbero nyamukuru dufise gushikana ko Uburundi ni ukuduza urugero Abarundi babayeho yabayeho neza gusumba uno munsi uko bimeze. Ni ukuvuga ko dukeneye gukomeza cyane ibijyanye n'ubutunzi n'ubushomeri, butyo tugaragira ko turwanya n'ubwo bushomeri bw'abantu bizi ugasanga ntashoboye kuronka akazi haba muri leta canke ntoronke n'ubushobozi ukikorera izabo cyangwa ngo nk'amashyirahamwe.
Ishake
rero
icyizero
imigabo n'imigambi yacu iri mu mpfunyampfunyo y'inkingi nyamukuru 5. Inkingi ya mbere nk'uko mubyumvise iyo nyine yo kurwanya ubukene n'ubushomeri, ikaca ishyigikirwa n'inkingi ya kabiri yo gukomeza amahoro n'umutekano, inkingi ya gatatu yo gutsimbataza intwaro rusange, inkingi ya kane gukomeza intwaro ibereye, hamwe n'inkingi ya gatanu yo gukomeza imigenderanire n'ayandi makungu eka n'amashyirahamwe yabaye mu burere na mpuzamakungu.
Icyizero ko umugambi wanyu ushobora kuja imbere y'indi migambwe nayo nyine ifise imigambi nk'iyo n'ikihe, na burya ko mwebwe Sahwanya Frode
icyizere nyamukuru na Rwanda kumire urabe imigambwe dufise ya kiriya gihe nk'izi za Sahwanya Frode imigambwe iri ku nk'umugambi ku butegetsi n'indi migambi yavutse mu kiriya gihe n'imigambi yavutse mu gihe bariko barondera kwishikana abandi byarabagoye. Ubu rero hari ibibazo bishasha ifatiye ku bukene, ifatiye ku bushomeri. Urabye ibibazo bihanze abarundi ubu n'umuntu ushobora gushikiza neza inyana zo kura abantu mu bukene inyana zo kura abantu mu bushomeri twebwe rero kubera ari cyo kibazo nyamukuru twashyize imbere dufite icyizere gikomeye cyane yuko ibyo bizadufasha yuko abarundi bazotwizera bakadutora kuko turiko turazana umuti ku kibazo nyamukuru gihanze abarundi hanyuma ibyuko twavuye mu mugambi sahwanya fodebu ibyo nta na gatoya bishobora konona kuko
aho mu kwezi kwa gatanu gushikira mu kaje amatora mukayatsindwa umugambi wanyuze kwemera ivyavuye mu matora
ubwambe yoho twebwe ntitwiteze yuko tuzotsindwa turabona neza turavugaini ku rubuga ivya politike bimeze amatora tuzotsinda mu ntara zose kandi ku majwi ashimishije ariko kandi twebwe turemera cane tukubaha abarundi
ni ibizi kefa umukuru umugambwe sahwanya fodebu nyakuri iragi yandadaye murakoze cyane gose ku kiganiro mwahaye radio ijwi ry'amerika
radio ijwi ry'amerika i washington dc ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe uburenganzira bwa muntu bivuga ko ubwicanyi bwakorewe abahema bukozwe n'abo mu bwoko bw'abarendu mu ntara ya ituri mu buseruko bwa republika iharanira demokarasi ya congo bushobora gushirwa mu rwego rw'ivyaha vy'agahomerabunwa canke bukitwa ihonyabwoko icegeranyo casohowe na onu kivuga ko abantu bagera ku 70 bishwe abandi 168 barakomereka hagati y'umwaka w'2017 n'umwaka w'2019 mu gihe 142 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina abagera ku 60,000 bahungiye muri uganda naho abandi 5,500 bavanwa mu vyabo mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Laurent Mugiraneza umwarimu muri kaminuza y'Igoma abanza kumubaza impamvu y'ubwo bwicanyi
ikibazo cy'abahema n'abarendu ngari cyanone ni ukuvuga ko hari abarendu bashaka kwirukana abahema aho abahema baba bari kubera abahema barahanduhariye biriya amadini ni ukuvuga amahoro amadiyama n'ibindi byinshi ni ukuvuga ko ikibazo cy'abarendu n'abahema iriya ni cya kera ariko gishikiriye ku bibazo by'amadini nicyo kibazo dufite hariya muri ituri
cyatangiye ryari
wibuke ko muri 2022 hari ikibazo cy'abahema n'abarendu aricyo cyajanye Toma Rubanga irahe nuko nibyo bibazo bigiye kubyuka hariho artermis y'abafaransa yaje kubakiranura mendi byashize neza kubera abantu ntibaganira ngo bagere ku kibazo nyakuri
ubwiyongiyo ni iyo wari umaze kuvuga ni nipima ubutaka yerekana aho buri bwoko bugomba kuba bugarukira
muri icyo kibazo hano muri Congo nyaboneka muri ituri abarendu hari abantu baba n'abahema hari abantu baba donc il circonstance ni ukuvuga ko buri bantu bafite akarere bagumamo byagiye kubonekana yuko abarendu badahinga batorora inga abahema bo bafite aho baba bafite ubworozi bakaba bafite aho bagiye gufata aho bicaye ikibazo cyabo hejuru yuko bifashe bafite imari nyinshi
umuryango w'abibumbye uravuga ko babatoteza ari ubwicanyi butoteza ku buryo harimo ibyaha byibasira inyoko muntu harimo no gufata abagore ku ngufu harimo ukwica nabi ko uwo uraho ngaho muri Congo bimeze bite
ikibazo cy'aba umuryango w'abibumbye kuvuga ku mateka ya Congo no ku bibazo bya Congo icy'ukuri nuko nakubwira ko uziko na hano muri Nord Kivu Beni hose muri Congo abantu batemera imikorere y'umuryango w'abibumbye twasabaga ONU ni kuziba umuryango w'abibumbye tugasaba na government ya Congo kugira icyo bakora kugira ngo berekane yuko ari ubutegetsi bwicaye ubutegetsi bugomba gukorera bose no kubungabunga umutekano wa bose
ko uvuze ubutegetsi bwa Congo ubu burakora iki kuri icyo kibazo
kuri icyo kibazo ndagira ngo dufite president mushya icyo bakora cyose ndabo bari bagira ngo bafate umutekano mu maboko yose na nicyo kibazo dufite hose muri Congo donc on ari gushakisha donc ubutegetsi bwa Kongo buriho none na Etienne Tshisekedi president no gushakisha ngo bashakisha ukundu bafata ibintu byose ku maboko ariko buno yo ma groupe armé bakina batuma rubanga na babandi bose binjukizaho batemera yandi moko ngo yabane hano muri Kongo ndi bashaka ngo amahoro agaruke muri Kongo ariko tubisaba government imbaraga iri gushiramo kugira ngo umutekano ugaruke muri Kongo tugira ngo tubafashije n'umuryango w'abumbye bafashije bizashira mu buryo.
Urabona se uko ibyaha bimeze, urugero rw'ibyaha birimo bikorwa bihagije kuba byakwitwa genocide cyangwa ibyaha byibasira inyoko muntu?
Bo mu rugero turimo kubera byaturutse yatangiye d'ailleurs mbere ya 1998 2002 nabuno bikaba bicagaruka bakeka ko hari kare kubivuga ngo byaba genocide cyangwa ibyaha byibasira inyoko muntu. Ariko yugira yubona abantu baje bakavuga ngo no abahemane tubashaka bakabatsembatsemba ndagira ngo urabona ko bigiye gufata urwo rugero ariko buno ndakeka ko bicari kare kuvuga ngo ari genocide.
Utekereza ko ibyo byaba bifitanye isano n'ibirimo kuba ku Banyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho Mai Mai nabo ishaka kubirukana hariya?
Arega byaje nabi urete ko kuvuga ngo byabanyamurenge wumvise n'amadeklaratio cyangwa se ibyo una kardinali yavuze bya rwandofoni akavuga na FARDC n'abandi bose ibyo bavuze byose biriya bigiye guhwana n'amagambo yose bavuga abo biyita abakongomani kurusha abandi na nicyo kibazo tuzabona hano muri Congo. Je mbega bigiye kuzaba hose bafatira Nyamurenge bagafata Beni bagafata Ituri no kwerekana kose ko hari abantu batemerewe kuba muri Congo batemerewe kuba Kongomani na nicyo kibazo cyo kizavukira muri Congo niba abategetsi ba Congo batabirebye neza.
Turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere. Urukiko mu gihugu cy'u Burundi rwahamagaje abantu barenga 30 bagizwe n'abanyapolitiki, abasirikare, abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Bose u Burundi bubashinja kuba baragize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi. Bamwe mu bahamagajwe bavuga ko badashobora kwitaba inkiko zitigenga. N'inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Abo barengukijwe basabwa kwitaba sentare isubira mu imanza ya Bujumbura igenekezo rya kano kwezi kwa kabiri uno mwaka isaa 3 zo mu gatondo. Moize Bucumi yahoza n'umushikiranganje muri leta ya Nkurunziza ari mu barungikiwe uwo mutahe amenyesha ko adashobora kwitaba ubutungane butigenga.
Kurenguka muri zimanza zo kuri leta ya Nkurunziza muri iki gihe ntivyoroshe kuko nk'uko musanzwe mubizi ubutungane ntibwigenga gukoreshwa na leta nayivuga iti umuntu wese azotugora kugira ngo ntidukore ibyo dushaka ari ukwica kunyuruza konona iby'abanyagihugu tuzomugwanya. Noneho nawe nyende ngira ngo mwanumvise ko avyivugira ngo Nkurunziza yivugira ati muzopfa nk'ifu y'imijira. Urumva rero ko we yaramaze kuducira urubanza sinibaza rero yuko yovuga ngo agiye kwitaba ubutungane kuko imanza yaraziciye kandi niwe mucamanza ari hejuru. Nawe ubundi ubutungane yaba bwari bwiza yaba bwakurikiza amategeko yaba bwaca imanza ziroranye nawe nyine narazi yuko n'izo manza zitaba zihari.
Muri kino gihe Burundi bwimirije amatora Moize Bucumi abona ko kurengutsa abo bantu bose harimo nabigeze kuba bashinzwe amabanga akomakomeye mu gihugu arakaryo ko kwiyamamaza.
Je uko ndabibona izimanza agomba kuvyura ubu ni nkugu ukwiyamamaza kugira ngo abanyagihugu babone ko ariko arakora ariko ariruka ku bantu. Wenyene yibaza ko bagize amakosa mugabo kubwanje ari abadakunda acyereka rero abanyagihugu yuko ariko arakora ko ndabibona jewe ubu ahubwo azohava akorera nabi abagomba kubitoza kuko natwe turavise abanyagihugu badukunda batazobatora kandi tuzobabwira nti babatore
kuko ko ugo rubanza arwa politique ati yabutungane bw'u Burundi bwashaka gukora ngubwo banje gutunganiriza abari mu gihugu habera mabi atagira izina
ivyo ni mitahirekeye ivya politiki na utunga gusamaza abantu babashaka kurondera amaji kwerekana ko hari abari kubarakurikirana berekana neza yuko hari ubutungane gukora mbega ubwo butungane bwokora ku bantu batari ngaho ari abantu bigora akora mabi yose akorerwa Abarundi ubwo butungane bwigaragaza mu gukurikiranishwa kujya muzi neza yuko ubutungane bw'u Burundi butigenga ubutungane bw'u Burundi bukora mukwaha kumugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD
iyo mitahe rero yarungikiwe abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi abo twavuganye bose iraba bamenyesha ko izo bimfagusa nk'uko imitahe muza makungu yo kubafata yabaye imfagusa ngo kuko isi yose imaze kumenya ukuri ku Burundi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Impunzi z'Abarundi zikambitse hanze y'inkambi y'agateganyo ya Sanje iri muri territoire ya Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uraho muri Sanje
Izi mpunzi z'Abarundi zirengije naho zikambitse hanze y'inkambi ya Sanje zimwe zisanga zijyamye mu gihangare gito ya gihari gifite amashitingi yatobaguritse izindi nazo zicaye munsi y'igiti mu gihe izindi nazo ziba ziri guteka bimwe mu biribwa ziba zagiye guhingiririza mu baturage b'abakongomani batuye muri Sanje n'ingarura Desire amazu kwezi kose yarahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuye mu ntara ya Cibitoki nawe ari mu barara hanze kubera ubwishimwe impunzi ziri muri Sanje
ni kuvuga yuko hanze ihema mubona twese turi hanze ubuhoho yuzuye abagabo benshi barara hanze imvura iguye urumva ngora n'icyo duhura nazo kubera batubwiye yuko abamama bafise abana borari ndani twebwe abagabo tukarara hanze mugabe bivanye n'ubwishi bw'abarefije baguma baza n'abamama bazote bahuzura barari hanze
Imvura iguye bigenda gute?
Imvura iguye turanyagirwa.
Aba barundi bahungira muri territoire ya Uvira umunsi ku munsi kubera umutekano muke bahura nawo mu gihugu cy'u Burundi wogotegwa n'inzego zishinzwe umutekano hamwe n'imbonera kure bavuga yuko usibye iki kibazo cyo kurara hanze bafite n'ikibazo cyo kutagira ibyo bafungura kubera bataremererwa kwinjira imbere mu nkambi ahari izindi mpunzi zirenga 500.
Abana bane ndi hanze ntago mfatinja ntagiye gukora ngo bamperereza akazi nze gukoresha amaboko abana bacabiri kubusa bakababona burara turashonje cyane none ko nkubu batetse hariya mu nzu utari ndani kudafatinja
ubigenza gute
uraja guhiga yuca rasi nkubu je niriwe ngaha kubera umwana aragwaye ntago nagiye kurondera rasi
ngaha urashobora no kuvuga ati ugiye guca ibihumbi bibiri ugiye kubica ibihumbi ukacuhana n'uwundi muntu umusoda amaze kwibonereregwa katumva ngo yaka amaze kuvuga yaka nawe rero ukacu ubwira ubwoba ukabanza gutetema amaze gutema akavuga ati akaca guhamagara umaze kugenda agaca kwa kadya 2200 ukaza abana bakaguma ngaho bakarara inzara bakanayirigo wagira ngo wikubita ku mugenzi umugenzi nawe yaburaye uko ukadusa mu rupango hoho bavuga ati abo hanze abo munzu urumva ukabura byose ibyo ufata n'ibyo ureka ikintu cyane cy'inzara n'ukuri mona dutabara ahubwo mukaza munatugabura ahubwo sasa no kumugoroba
nimfashije telefonia nawe n'umubyeyi w'abana bane ahamye yuko ubuzima babaye mu hanze y'inkambi ari bubi mu buryo butuma banduranye n'abaturage b'abakongomani
ari nigihe umuntu aje gutora toto dushwabishwa mu ishyamba bakamwiruka ko ngo bari ko bavuna ibiti kandi karaba inkwi bari ko bacana nta biti birimo nico ni kibazo gihari isombe najyo bavuze ati ntibakeneye kubona barefije mu myumbati yabo uwo bazofata zohura ni kibazo ibyo byose ni kibazo kitubangamiye
komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Sanje itangaza yuko bategereje ko kwiza impunzi ziri imbere mu nkambi zizajanwa mu nkambi yo murongwe kugira ngo iziri hanze nazo zibone uzikambika mwomenya yuko inyinshi muri izi mpunzi ziri muri inkambi ya Sanje ziganjemo abana n'abagore ari ziva mu ntara ya Cibitoki bubanza na Bujumbura Rirare ndetse na Kayanza Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Sanje mu ntara ya Kivu y'Epfo
Mu Burundi haravugwa ukutabona ibintu kimwe mu ihuriro ry'amasendika y'abarimu rishinzwe ugufatana mu nda no gutabarana. Iryo huriro rizwi nka Kosesona rivuga ko umwarimu wese atabisabye binyuze mu rwandiko rusinywe azajya katwa amafaranga 500 ku kwezi ajya mu kigega cyo gutabarana. Ariko amwe mu masendika yemeza ko ibyo biciye ukubiri n'amategeko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Umukuru w'ihuriro ry'amasendika y'abarimu Kosesona avuga ko amafaranga abigisha bategerezwa gukatwa bari bayumvikanye ko n'amasendika yabo abandi bagirishwa amanama mu ntara zitandukanye. Victor Ndabaniwe mu kiganiro yahamenyesha amakuru kundwi heze yahamagariye abatavyifuza kuzuza amafishe y'ukwifutisha.
Abigisha bamaze gusigurirwa neza amategeko agiye kugenga interano y'amafaranga 500 giye kuzoziratangwa guhera mu kwezi kwa mbere. Benshi bagumye bari ku murongo gushika n'isaha hamwijemo twigeze turonka abivamwo ameza 6 arinza arangira atamwigisha numwe arasaba kuvamwe muri Kosesona uko twari twabisabye kuva mu kwindwi nyeneko bihaye ikingo cha meza 6 kugira uwo wese yumva ko atagiye kubandanyana na Kosesona asabe guhagarikirwa tumuhagarikire. Twaratanze n'ikindi kiringo c'indwi 3 muri iminsi bari mu buruhuko turarunkira n'amafishe mu ntara mu makomine nyuma y'inama twagiranye n'abayobozi b'indero mu makomine no mu ntara. Ubu rero twiteze ko ari utumwe turazoronkera abazoshobora kutabandanyana na Kosesona guko turi muri demokrasi. Ibikorwa bijanye n'intumbero ya Kosesona ntibihagarara birabandanye isikibazo twana ko twoza kugira ikibazo cinkora mutima mu gihe twatanze urenganzira kuri wese yifuza kubivamwo ko yo bivamwa atagahato kugira mu kwezi kwa mbere kumukure ku rutonde rw'abazotere.
Iyo ngendo munyamategeko Janze bigira Imana asanga iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga abakozi n'akazi hamwe n'ibwizo nshingiro ry'u Burundi.
Cyambere nuko harimo ikintu cyo gutera ubwoba abantu bavuge bati nibaja ku mariste bikaboneka yo kumengwa ariko baragarariza amasezerano shanke ibiriko birakogwa n'iyo sendika kumbure bishobora kubifatanijwe hagati y'abatwari yo sendika n'ubutegetsi. Biraboneka yuko ayo mariste abazoyaja ko abo kwandika bo bashobora kugirirwa nabi bagategwa n'ubwoba. Kigira kabiri gihambaye nta muntu n'umwe ashobora gutegekwa ngo navuge ko atari muri sendika ngo ko atazokatwa amafaranga mu giyo sendika tigeza yinjiramo. Umuntu asaba kuva muri sendika shanke asaba yuko atokatwa ibyo bita amakotizasyon yo muri sendika mu giyo sendika basanzwe yarayinjiyemo. Ibyo rero ni bintu bitumvikana gatoya no vuga mbere binacuramye. Ikindi naco gihambaye uretse ibyo by'uburenganzira bwo kwinjira umuntu avyigombesha nk'agasohoka muri sendika nuko ikintu kijanye n'umushahara ari ikintu gihambaye cyane kuburyo nk'ingingo ya 36 y'amategeko agenga iby'akazi mu Burundi avuga neza ko atamuntu n'umwe ashobora guhindura ibiri mu masezerano y'akazi hadakoreshejwe ukumvikana hagati y'umukozi n'umukoresha. Aha rero leta yohagabira kuko nisanzwe itunganye by'imisahara y'abakozi cyacana babarimu.
Abo barimu harabahurikiye mu masendika abiri yari yo CEPEDUC na CGPBU baherutse gusohora urwandiko biyamiriza ingendo za Kosesona. Urwo runani narwo mu mpera z'indwi heze rwatangaje ko aya masendika ariko akora imigumuko ihanwa n'amategeko runahamagarira leta kurabira hafi ibikorwa byayo. Bwana Ndabani wasigura ko amasendika ubu ategerezwa guhindura ingendo n'inyifato.
Gushinga amasendika mashasha ni byiza mugabo ucurara intumbero ujufise intumbero yo guharanira inyungu z'akazi inyungu z'umukozi. Umunsi rero tubonwe ngo haje amasendika yo kugwanya imigambi myiza y'imirarangwa n'amasendika yarahasanzwe amasendika yahinduye ibitari bike. Umunsi ibijanye n'amasendika bita syndicat révolutionnaire twarabirenganye. Ibihe tugezemwo ni ibihe byo gukorera ku masendika twokwita amasendika responsable afise ivyakora biteza imbere umwuga biteza imbere umukozi bihindura intumbero yaba nabari ya mugita meze neza.
Uko biri kose Maître Bigirimana hamagarira leta gufata mu minuki kibazo nk'umukoresha wabigisha.
Kinacho nuko hariho amategeko asanzwe genga kuburyo budasanzwe abakozi ba leta ibyo bita statut général de la fonction publique yo nayo nyene ira tegekanya uburenganzira buteza kubahirizwa cyacane uburenganzira bujanye n'iby'imishahara. Dufatiye rero kuri izo ngingo z'amategeko tugafata n'ibivugwa n'ibwizwa shingiro cyacane mu ngingo ya 19 ivuga yuko amasezerano mpuzamakungu yasinywe n'u Burundi yubahiriza uburenganzira bw'abantu afatwa nk'uko yobagize ibwizwa shingiro. Tugasaba yuko leta yofata uruhara rwayo gukingira abo bakozi kuko niyo isanzwe ibakoresha niyo ibahemba nijerwe kuraba ineza y'abantu bose. Kiri naco twokwibutsa nuko iyo umwarimu afashwe nabi bamenye ko atari kubagirira nabi umwarimu gusa ari kubagirira nabi igihugu cyose kuko umwarimu yarenganijwe umwarimu yagiye kwigisha yidoga haheza kigisha nabi n'ugaruka gose bw'igihugu bari kururahombera
ku mugoroba wa kuri uyu wa gatatu Antoine Manuma twara sendika CGPBU yahagaritswe n'iperereza mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi ntibiramenyekana n'ifatwa ry'uwo mwigisha yasanzwe akora kuri Serutana rifitanye isano n'izuguruzuguru imaze iminsi mu gisata cy'abarimu mu Burundi abarimu bagera ku 182 uku kwezi gutashe umwe wese atanze amajana 5 runaniko sesonar zokwegeranya miliyoni 41 z'amafaranga y'amarundi buri kwezi Roger uri kaneza juje America
bamwe mu bororera mu murenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro aho ni mu Rwanda babangamiwe no kuba nta kusanyirizo ry'amata bafite bavuga kandi ko na rwiyemeza mirimo wahawe isoko ryo kugura amata y'inka zabo abahenda kandi ntabishyure ku gihe ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana
Mugene buratwije kubera karagiro tutagira abana ndi babona amafaranga ndamutwe rigura kubera n'umushora mari wacu ntaduha amafaranga kugira
uyu numwe mu batunzi wo mu kagari ka Gira mu murenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro bavuga ko kuba nta karagiro cyangwa kusanyirizo ry'amata bagira bibakenesheje kandi bari bafite umukamo utubutse ni mu gice kiri kure y'umuhanda wa kaburimbo nko mu birometero 25 uvuye ikinihira ahari kusanyirizo ryitwa kuri ri hafi yabo bavuga ko litiri imwe y'amata bayigurisha amafaranga 130 Mujahani gura amafaranga 170 no gusubiza hejuru.
Amata yacu ntagifite agaciro no kugikinihira niho bari karagira.
Mukora urugendo rungana iki buriya kugera mu kinihira?
Ntago ari twe tuyajana n'umushora mara ariko nawe ntacyo tumariye. Atugura kuri make kandi nabwo akaduhemba tinze.
Abagurira kurangahe?
Ilitro kutongo kujana na 130. Ijana 130.
Ahandi iba igura ngahe?
Ya ahandi akagaro ni 108 ariko twebwe ni 106.
Ikibazo kimaze igihe kingana iki?
Yamba kimaze igihe kirekire.
Tugira karagira. Ufite amata kacya tumariye kubera zadafite ikaragiro tugize umugisha rero tukabwo duhikaragiro
bari barigeze kuri basezeranya
badusagiye kacya ryanza
ashize igihe kingana iki
ikirekire nk'imyaka itanu
none se amata muyashyira hehe murayanywa gusa cyangwa
barayajyana tukayagurisha akagaruka 500
ahandi mwumva ko kagura ngahe
igihumbi ahagereye umuhanda
mubona none biterwa n'icyangwa
ni kure yacu kandi tugira kivugira nta butuvugira
bavuga kandi ko ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bwabijeje ko nibibonere ikibanza bazabubakira ikusanyirizo nyamara imyaka ikabirenge ne bakiguza ariko ubuyobozi ntibukora ibyo bwabijeje
kibazo cy'ikaragiro rwose twaguze parcelle ariko banze kutwubakira ikaragiro batubwira ko bazatwubakira ikaragiro kugeza n'uyu munsi ntabwo bayubatse
mwatubwiye ko hari ikibanza mwari mwaraguze ahagomba kubakwira ikaragiro mwakiguze amafaranga angahe
ibihumbi 900 none imyaka inirashize twarategereje birahemba ari ntitugira amahirwe bakazana umuhanda bakakora kaburembo niyo tuzagira nyagasani
mwumva ariko icyakorwa
nuko ubutegetsi bwabishyiramo ubushake bakatwubakira ikaragiro
ahangaha haboneka amata menshi
menshi cyane menshi n'abanyakinihira ndibagira nga yacu mu kagari kagihira dufite menshi
mubona habonetse ikaragiro byahindura iki ku mibereho yanyu
twamererwa neza amata tugira akamaro n'ubundi ntakamara amata yacu dufite
ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro buvuga ko ikusanyirizo rya kinihira ryubakiwe gukusanya amata yose yo muri ibi bice kandi ko nanubu ahubwo ritarabona umukamo uhagije rikeneye ku murongo wa telefone mvugana n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Rutsiro ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Inosaga kuri umunyakazi yamwiye ko hateganyijwe ko muri gihira hazubakwa agakusanyirizo gato kajya agafasha mu kwakira amata ariko n'ubundi akajyanwa ku ikusanyirizo ry'amata rya kinihira
hari umurwemeza mirimo twafite umutaka yageza Mukamira yashyizeho akantu k'agakusanyirizo gato yorohejuru aho bayazana akayafatira aho ngaho uwakayamanura akayageza kinihira
uwo nawe bavuze ko abagurira ku mafaranga makeya ndetse agatinda no kubishyura
kubishyura bwarabishyura ku mafaranga ikibazo cy'amafaranga make bitewe na transitoro nawe akora aviyo ngiyo kugira ngo yabashe no kuyageza ikinihira kandi umworozi afite uburenganzira bwo kuyijyanira akayageza ikinihira ntabwo abujijwe nta wumubuza kuyahageza ushoboye kuyahageza arayahageza utabishoboye akayatangira aho ngaho nta wubujijwe kuba yayikorera ngo yageze ikinihira harimo n'abayazana bakayahageza
bwana Munyakazi avuga ko gahunda yo kuhubaka ikusanyirizo ritoya igihari ndetse ko ibikorwa byo gutanga isoko kuri rwiyemeza mirimo uzaryubaka bigeze kure ku buryo hagati muri uyu mwaka rizaba ryuzuye cyangwa riri hafi kuzura ariko ko bitazarenza ukwezi kwa munane k'uyu mwaka ritaruzura
ni naho dusoreje amakuru yacu kuri isaha dushimire engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mukbile Yabaro wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edir Gwema mbasezereho mbifuriza weekend nziza
abandanya kutwumviriza mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviza ikiganiro cy'umuziki tubashikize iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha
mwaramutse neza dususuruke